ni radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Wiyo se tumwe se duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu y'iradio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Mu Rwanda kuri uyu wa mbere inama nshingamateka amashami yombi yiyamirije hamwe ivuye inyuma ingingo iherutse gushyirwa ahagaragara n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'u Burayi isabira Paul Rusesabagina ubutungane.
Namaze kubona ko kuba umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Burayi wiha uburenganzira bwo gutanga amabwiriza ku manza zirimo inkiko kandi bitakozwe iwabo, yamaganye inzu nteko ishinga amategeko y'u Burayi ivuga mu buryo budafite ishingiro n'ifatwa rya Paul Rusesabagina.
Uyo ni Depite Fidel Rwigamba. Mu Burundi inama nkenguzamateka y'igihugu yifatiye mu gahanga abashinga amateka 43 umuryango w'ibihugu vy'u Buraya. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abagwanyi b'umugwi ADF bahitanye abantu 16 barimo abasirikare ba leta batatu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu. Mupasoni Ngozi Okonjo Iweala wo muri Nigeria yatowe icyese no munsi kwa mbere kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi OMC. Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo yitavye umugwi w'igihugu jejwe gukora amatohoza kuri dosiye y'ibiturire yagirizwa nk'uko yari yabitegetswe n'ubutungane. Idonido y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abagwanyi b'umugwi ADF bahitanye abantu 16 barimo abasirikare ba leta batatu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu. Ibindi na Thomas Kamirinde.
Igitero cyabaye mu mudugudu witwa Ndarya muri teritwari ya Irumu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri ako karere ivuga ko inyeshyamba zishe abaturage 13 n'abasirikare batatu bo mu ngabo za leta. Kuri aya makuru umuvugizi w'igisirikari mu ntara ya Ituri Lieutenant Jules Ngongo yongeraho ko mu mirwano yakurikiye igitero bamaze gutabara nabo bivuganye abarwanyi bane b'inyeshyamba. Bose bavuga ko izi nyeshyamba ari z'umutwe wa Kiisilamu ADF, ni ukuvuga Allied Democratic Forces, ukomoka muri Uganda. Aba barwanyi bamaze gutera bahungiye mu mashyamba basiga basahuye abaturage banatwitse urusengero rwa Kiliziya Gatolika ya Ndarya. Mu cyumweru gishize ADF yari yishe abaturage 10 bo mu mudugudu wa Mwenda muri teritwari ya Beni. Muri rusange ONU ivuga ko hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwa 12 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020 ADF yishe abaturage hafi 470 muri teritwari za Beni, Irumu na Mambasa zo mu ntara ya Ituri. ADF numwe mu mitwe y'inyeshyamba cyangwa se yitwaje intwaro irenga 100 yayogoje uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, ariko RONI yemeza ko ariyo ikaze kurusha iyindi muri iki gihe.
Urakoze Thomas. Mufasoni Ngozi Okonjo Iweala uwo muri Nigeria yatowe icyese no munsi kwa mbere kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu Gifaransa canke World Trade Organization mu Congereza. Thomas Kamirinde araduha ibindi.
Ngozi Okonjo Iweala w'imyaka 66 y'amavuko abaye umuyobozi mukuru wa gatandatu w'uyu muryango OMC mu magambo magufi y'Igifaransa kuva washingwa mu 1995. Yanditse amateka yo kuba abaye umutegarugori wa mbere na mbere n'umunyafurika wa mbere kuri uyu mwanya. Azatangira imirimo ye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Manda ye izarangira ku itariki ya 31 y'ukwa 8 2025, ariko ishobora kongerwa. OMC igizwe n'ibihugu 164 ishinzwe gukemura amakimbirane mu birebana n'ubucuruzi hagati yabyo. Ufite icyicaro gikuru i Geneva mu Busuwisi. Akimara gutorwa n'abanyamuryango bose uko bakabaye, Madame Okonjo Iweala yavuze ijambo akoresheje amashusho ya video ko ikibazo cya mbere azitaho ari inkurikizi mbi za virusi ya corona ku bukungu n'ubuzima bw'abatuye isi. Uretse byariko azaba afite n'akazi gakomeye ko guhangana n'amakimbirane menshi agenda yiyongera mu bucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye cyane cyane ibihangange bibiri bya mbere ku isi ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ndetse azahangana n'ibibazo by'ibihugu bishaka kuba nyamwigendaho. Madamu Ngozi Okonjo-Iweala yari umwe mu bakandida barindwi. Azasimbura Roberto Azevedo ukomoka mu gihugu cya Brazil weguye ku bushake bwe mu kwezi kwa munani gushize umwaka umwe mbere y'uko manda ye irangira. Okonjo-Iweala atowe kandi nyuma yaho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden atangarije ko amushyigikiye mu gihe uwamubanjirije Donald Trump we yari yatangaje ko atamushaka. Ngozi Okonjo-Iweala afite ubwenegihugu bubiri ubwa Nigeria n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mirimo yakoze yabaye minisitiri w'imari n'ububanyi n'amahanga wa Nigeria. Yakoze kandi imyaka 25 yose muri banki y'isi yose ahava ari nimero ya kabiri yayo ari umuyobozi nshingwabikorwa. Yize iby'ubukungu muri kaminuza y'icyamamare ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tugushimire kandi Thomas. Kuri wa mbere abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahimbaza umunsi mukuru w'abaprezida babo umunsi bise President's Day. Thomas Kamilinda araduha ibindi.
Uyu munsi ugamije kuzirikana ubuzima n'ibikorwa by'abayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Waturutse ku itariki y'isabukuru y'ivuka rya George Washington, perezida wa mbere na mbere, 22 y'ukwezi kwa kabiri. Washyizweho n'itegeko ry'Inteko Ishinga Amategeko Congress mu 1968. Nyuma yaho abaturage b'ingeri zose bifuje ko n'isabukuru y'ivuka rya Abraham Lincoln, perezida wa 16 wayoboye igihugu mu gihe cy'intambara y'isubirana mo ry'abaturage bacyo 12 y'ukwa kabiri nayo yibukwa. Congress ntiyigeze ibyemera ariko kuva icyo gihe rubanda bivugira kandi bemera ko uyu munsi ari isabukuru yo kwibuka abaprezida bose nubwo bwose itegeko ryo rivuga ko ari umunsi wo kwibuka isabukuru yivuka rya George Washington. Uyu munsi wizihizwa kuwa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Ni umunsi w'ikiruhuko ariko nta birori byihariye ugira.
Urakoze Thomas. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Myanmar ntibarekuye Aung San Suu Kyi yari arongoye icyo gihugu kuruno wa mbere nk'uko byari bitegekanijwe. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Uburanira Madamu Aung San Suu Kyi yemeje ano makuru avuga ko ashobora kurekurwa ku munsi wa gatatu w'inondwi. Uyu mupfasoni yafashwe haraheze indwi zibiri afungishije icamaso ku muhana wiwe uri ku murwa mukuru wa Myanmar. Abahiritse ubutegetsi bamwagirije ko yari atunze amaradiyo atangirwa ko amakuru ya gisirikare atavyemerewe n'amategeko. Hagati aho imyerekano y'abasabire ku rwa rwiwe yasubiye kuba mu mihinga itandukanye y'igihugu kuri uno wa mbere. Ni imyerekano yabaye mu gihe abasirikare bari bakajije umutekano mu bisagara binini bitandukanye. Internete kuva ejo mu ijoro nayo nyene yaraciwe mu gihugu cyose. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres akaba yongeye kuvuga ko araje ishinga n'ibiriko bibera muri Myanmar. Mu itangazo umuvugizi w'uwo mutegetsi yasohoye ejo kwa Mungu yateye ivyatsi inguvu n'iterabwoba biriko bikoreshwa n'igisirikare kubiyerekana, yongera asaba iyubahirizwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro biciye mu myerekano. Ku rundi ruhande, ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu, ubwa Canada n'ubw'ibihugu 12 vyo mu muryango umwe bwa Buraya bwavuze ko buri ku ruhande rw'abanyagihugu babandanya gusaba irekurwa ry'indongozi bitoreye. Ubwo buserukizi bwaneguye ico bwise ifungwa ry'indongozi za Myanmar zemewe n'amategeko abaharanira agateka kazi na muntu n'ihohoterwa bwavuze ko ririko rikorerwa amenyeshamakuru. Bwiyamirije kandi icibwa rya internet mu gihugu cyose. General Min Aung yararongoye abatembagaje ubutegetsi mu butumwa yacishije kumbonesha kure y'igihugu mu ndwi iheze, yavuze ko ikigiye gukurikira ari itunganywa ry'andi matora. Ntiyatomoye yamara ryari ayo matora, yavuze ko azoba mu muco na demokarasi azoshobora gutunganywa.
Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Muriko mubandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika isanganiro i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kanya makuru yo mu karere ka Afrika n'ibiyaga binini. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda aho kuri uyu wa mbere inama nshingamateka amashami yombi yamirije hamwe yivuye inyuma ingingo iherutse gushigwa hagaragara n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'uburaya isabira Paul Rusesabagina ubutungane intumwa z'abanyagihugu mu Rwanda zavuze ko ivyo iyo nama nshingamateka yakoze bigenewe gusuzugura kugena inzego z'u Rwanda zikora no guhakana genocide yakorewe abatutsi Eric Bagiri ubusa ari mu Rwanda araduha ibindi
agaragariza inteko ishingamategeko imitwe yombi raporo yakozwe na komisiyo z'ububanyi n'amahanga ubutwerane n'umutekano basubiza ku myanzuro y'inteko y'umwe bw'uburayi ku kibazo cya bwana Paul Rusesabagina député Fidèle Rwigamba perezida wa komisiyo mu mutwe w'abadepite yavuze ko muri rusange inteko y'ubumwe bw'uburayi yivanga mu nzego z'imitegekere y'u Rwanda yavuze ko komisiyo z'imitwe yombi zasesenguye zigasanga inteko y'ubumwe bw'uburayi yarasuzuguye u Rwanda bukomeye ishaka kwivanga mu mikorere y'ubucamanza bityo ko imyanzuro yayo ariyo kwamaganirwa kure
imaze kubona ko kuba umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi ni uburenganzira bwo gutanga amabwiriza ku manza ziri mu nkiko kandi bitakozwe iwabo mu bihugu byabo yamaganye inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi ivuga mu buryo budafite ishingiro kandi bubangamye
Mu bagize inteko bafashe ijambo bose nta n'umwe wigeze avuga neza iyo nteko y'ubumwe bw'uburayi bamaganye imyanzuro yayo babimburiwe na senateri Cyprien yo mugabo na mugenzi we Marie Rose Mureshyankwano
raporo nimbi cyane kuko iratoneka abanyarwanda mu nzira yabo bibereyemo mu rugendo rwabo rwo kubaka igihugu rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda irabatoneka niyo mpamvu igomba kwamaganwa turabanga supo iyi raporo
Naho Depite Gamariel Mbonimana na mugenzi we Depite Suzanne Mukayijore bakavuga ko inteko y'umwe bw'uburayi irengera Rusesabagina yirengagije ko hari ibyaha akurikiranyweho byagize ingaruka ku batari bake Depite Mbonimana bagasanga ahubwo iby'inteko yakoze ari ibindi byaha nayo ikwiye kuregerwa mu nkiko mpuzamahanga
Ikindi nyakubahwa Speaker ikigaragara muri iyo resolution ni ukugarura wa muco wabo wo gutuma abanyarwanda bice kandi u Rwanda rugaragara ko
No kubireba Depite Christine Muhonga yarakavuga ko uretse no kwirengagiza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho inteko umwe gura yarengeje ipfo bya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994
bo nta kintu na kimwe bigeze bavuga ngo bagire icyo basohora cyamagana genocide inkota ziragerageza guhangana nayo zirayibagaruka uyu munsi turi igihugu gifite ubusugire turi igihugu gishoboye turi igihugu kiriho kigerageza kuzamuka mu iterambere ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese noneho bariho baravuga yuko uyu munsi inzego z'ubutabera arizo zatabasha guha uburenganzira
Ku itariki ya 11 z'ukwezi inteko y'ubumwe bw'uburayi yemeje imyanzuro itatu ivuga ku buryo uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Rwanda Uganda na Kazakhstan ku Rwanda bagize iyo nteko bamaganye icyo bise ishimutwa yoherezwa ridakurikije amategeko n'ifungwa ritamenyeshejwe rya Paul Rusesabagina wabuze mu mpera z'ukwezi kwa munani 2022 Dubai akaza kugaragara afungiwe mu Rwanda iyo nteko ivuga ko ishimutwa rya Rusesabagina rinyuranije n'ibyo u Rwanda rwemeye mu masezerano mpuzamahanga anyuranye yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu abagize inteko basabye ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza birambuye kandi ahakaba iperereza ryigenga rigaragaza uko Rusesabagina yafatwa koherezwa i Kigali banasaba iperereza mpuzamahanga ryigenga kandi ryizewe mu mwanzuro wabo kandi abo badepite bamagana imanza bavuga ko zifite impamvu za politiki mu Rwanda kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no guhamya abantu ibyaha mbere y'imanza mu nkiko kuri senateri John Bidere umwe mu bakoze uyu mushinga wa raporo akavuga ko inteko y'ubumwe bw'uburayi yakoze ibigamije gutobera u Rwanda muri gahunda zitandukanye z'iterambere
ariko kindi kwenye chano nuko bagerageza gusiga icyasha igihugu cyacu cyane cyane mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro 27 ariko n'igihe twitegura kwakira inama mpuzamahanga zirimo CHOGM ndetse na ITU icyo umuntu yavuga nuko bagamije nko kugira ngo abazaza muri izo nama bagire uburyo babona u Rwanda mu ndorerwamo babashyizemo cyangwa baberetse ni ibintu rero tugomba kwamagana mu buryo bwose bushoboka
ariko mu itangazo yashyize ahagaragara Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PES imbere kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yamaganye imyitwarire y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda akavuga ko bidakwiye ko ngo yakora icyo yise kwifatira ku gahanga inteko y'uburayi uyu munyapolitiki avuga ko inteko y'u Rwanda nta cyizere gifite mu maso ya rubanda kuko mu magambo ye yahisemo gukeza ubutegetsi bwa FPR inkotanyi aho kuvugira rubanda rukomeje guhohoterwa n'ubutegetsi bwana Rusesaba generale rw'ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku mutwa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda bikica abasivile bigakomeretsa abandi biteganyijwe ku rubanza rwe n'abagenzi we rutangira kuburanishwa mu mizi kuri uyu wa gatatu aho bagira ubusabe ry'Amerika ikigali
tugushimire Eric Uburundi naho inama nkengu z'amateka y'igihugu yifatiye mu gahanga abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu bya Buraya mu rwandiko yashize abone umukuru w'inama nkengu z'amateka yabwiye abo bashinga amateka ko barenza karindi mu kuvogera no mu kwisuka mu itunganywa cyo Burundi kandi ari igihugu cigenga ni mu gihe baheruka kwerekana ko badashigikiye ku migenderanire y'u Burundi n'u Buraya isubira kumera neza bari basiguye ko acibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bifatiye ku bwicanyi kunyuruza abantu kubahohotera no kubapfungira ubusa cyekrave niyo nkuru adufitiye ibindi ari mu Rwanda
kubye inama nkenguza amateka y'u Burundi abashinga amateka ba Buraya barakwiye guhagarika kwisuka muri politike y'icyo gihugu y'inama nshinga amateka ibivuze ifatiye ku rwandiko abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu bya Buraya baheruka kwerekana aho bahagaze ku ngendo yo gusubira kunga ubucuti hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize uwo muryango abo bari bandikiye icegera cyo twara komisiyo y'ubumwe bwa Buraya akaba ni intumwa idasanzwe igejwe ibibazo by'imigendranire n'umutekano bamucira gace ku Buraya bwo hagabira mu gusubira kongo ubucuti no Burundi kuri bo ntiyaragera kuko bemeza ko atibonekeze wanyango ry'agateka kazi na muntu ubwicanye gufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hamwe no kubahohotera berekanye ko ayo mabi akoregwa cyane cyane batavuga rumwe na leta banibukije ko ico ari naco cari catumye umuryango wa Buraya ufatira ibihano u Burundi kuva mu mwaka w'2016 mu kubishura utwara inama nkenguza amateka y'u Burundi yabwiye abo bashinga amateka kubu u Burundi buramutswa inzego nshasha zitorewe n'abanyagihugu kandi ko zibitayeho Honorable Emmanuel Sinzohagera yibukije mu majambo yiwe yashize mu rwandiko ko leta ihari ari leta mvyeyi leta nkozi kubye inama nkenguza amateka abashinga amateka ba Buraya bararengeye akarimbo Burundi kandi ari igihugu cigenga iyo nama nkenguza amateka ibona ko ivyagirijwe leta y'u Burundi vyose ari binyoma kandi ko atakindi bigamije atari gucafuza igihugu nyabona umukuru w'inama nkenguza amateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazi na muntu leta ivyitwararitse cyane agashima ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubyiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi yibutsa abashinga amateka ba Buraya yako ni inama ijeje umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yabishimangiye mu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke Irwanda yo gutangara yifatira mu gahanga abashinga amateka 43 ba Buraya ko boreka kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi no kwifatanya n'abansi b'igihugu umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yemeza ko ibiganiro byo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu harimo n'ibihugu bya Buraya bizobandanya yamaraha abashinga amateka 43 ba Buraya nabo bemeza ko ibiganiro ari byiza mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye nagateka kazi na muntu banasaba leta y'u Burundi gufuta imitahe imoza makungu y'ubutungane yarumbikiwe abamenyesha makuru n'abahari nagateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bashatsi gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hame no guhagarika ihotegwa rikoregwa abatavuga rumwe na leta abo barumbikiwe iyo mitahe ndetse bakaba banaheruka gucirwa urubanza wo gufungwa ubuzima bwabo bwose naho benshi muri bo bari mu buhungiro aha u Burundi byerekana ko ari gucigenga kwa tamunyaburaya numwe akwiye kugitegeka ibijanye n'intwaro rusangi mu ntango zo gukwezi niho abaserukira umujyango w'ibihugu bya Buraya batanguye ibiganiro no Burundi byo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'2015 impande zose zemeza ko ari nkenegwa ko imigenderanire isubira kunaguka yamara ntibarahuriza ku nzira nziza byo camo cyeklave ni nkuru Kigali ko byijwe rya Amerika
urakoze tie clave tugaruke mu Burundi aho havugwa inkuru y'amafaranga miliyoni 121 y'amarundi abatoza amatagisi mu masoko y'igisagara cya Bujumbura bahora banyuruza kundwa imwe amafaranga ashobora gushika ku miliyari 40 y'amarundi ku mwaka Gervain Birakobuca arongoye ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu aragabisha abashaka gutungwa n'ivyo batabiriye akuya ko bagiye kubahagurukira bagahanwa hisunzwe amategeko. Inkuru dushikizwa na Desire Atungimana ari mu Rwanda.
Kuvuganikirizo rya kane ukwezi kwa kabiri uno mwaka gushika rya 10 za kuno kwezi nyene ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano w'intwaro ibereye ufadikanije n'igisagara cha Bujumbura baratanguje isekeza ryo kuraba ingene amatagisa atozwa muri cyo gikorwa hakoreshejwe abakozi bashasha inyuma y'indwi imwe hatojwe amafaranga imiliyoni 121 arenga ko yatojwe n'abari basanzwe muri ako kazi mu kiringo cyo kuvigenekezo rya 18 gushikira 24 ukwezi kwa mbere uno mwaka mu nama n'abajejwe intwaro bene abajejwe gutoza ayo matagisi umushikiranganje ndira ko buca yabakariye cyane ababaza nimba hari ubutahura ubwo budasa kugira muho umuco
munsigurira gute kwa mafaranga tozwa muri mbere mundu wimwe turavye neze kizi twahuye nazo ubushikiranga ndiriko buratoza bureza ku miliyoni 121 nimba kuko gucapfu imiliyoni 121 mundu wimwe twarengeje ko nkahora mutoza mu gisagara cya Bujumbura banya kuba abakomiseri bose bonegeje bakorohere ari masaba tutahonyeye nagira ndababwire mbere ku mukuru gisagara cya Bujumbura namwe bwe mwese mu mufasha iki gisagara narabivuze umunsi twagira urugendo turamukora iko ratoze hari ha masoka tozwa amafaranga ntashike mu bigega bya meri utuna abantu birikiye ku ruhande zamubone ngo babone igisagara neza naca babwira abo twatumye ngo bamene imitwe
umushikiranganje ndira ko guca yagabishije abibaza ko bazohava bacika inkokora yamenyesheje ko atafaranga na rimwe rigenewe ikigega cya leta rikwiye guca impande
nk'uko twabitumwe na leta twifuza yuko amakoli na mataxi yose atozwa yose ajya mu bigega by'amakomine ibigega bya mbere ya Bujumbura ibigega bya leta nicyo twifuza hari ibyahitiye ejo bundi nitwifuza ko bisubira kugaruka uwo bagikekeranya ngo ni umuvuduko niko bamwe bavuga na nkoko n'imiringa banyagisaga na mukiringa aha kandi mada dahuganye kutubukoresha bavuga nkoko ni ibuduka ivuye mu idunda ikavuduka ikiruka mugabo nyikatika kwa handi mbere mwanga y'umujyango na mukiringa aha ikiravuduka twaraje kandi tuza kubishita kwingufu zose turazifite dufite ingufu z'abenegihugu ufite ingufu z'abenegihugu kibuze n'igihe
mwishyirahamwe rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom barashima igikorwa cy'ubwo bushikiranganje ariko Gabriel Fira rirongoye asaba ko abo bakoze ubwo busuma bohanwa bikabera akarorero abandi bafise ako kagesu
kanje w'intore hagati mu gihugu ahejeje kwemeza no gushimangira ivyo ishyirahamwe Oricom rimaze imyaka irenga 18 rishikiriza yuko aba bandi mwakino yo gucacu basunze ingufu leta yavuze ko igihugu cyapfuye cishwe n'abanyoni murumva ko ama miliyoni arenga 120 mundwi yagenda amafaranga menshi cyane tukabona rero yuko kugirwa matohoza kwiye kugira ngo haboneke umuwisa makosa yakoze hanyuma babibazwe kandi twababwira yuko bitariko biba gusa mu buzi bwo mu gisagara cya Bujumbura ahubwo biba mu buzi bwinshi guhera mu biro by'umukuru w'igihugu ko murazi ko naho bajera amafaranga menshi
icyo gikorwa kimaze iminsi gikorwa mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganje ndira ko bucamenyesha ko bagiye kukibandaniriza mu gihugu cyose kugira amafaranga ya leta ashike mu kigega cya leta atana rimwe rivuyemo abazo b'intambamye nabo kubaza babajeje icyo gikorwa abamenyesha ko amategeko ya leta n'ibihano bijana bitomoye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Desire. Mu Rwanda naho ukwezi kurarangiye amashuri yo mu gisagara cya Kigali ahagariswe inyuma yuko inzego zishinzwe amagara y'abantu zigaragaje ko ubwandu bwa COVID-19 bwiyongeye cyane muri icyo gisagara. Abanyeshuri baba canke bigira mu gisagara cya Kigali baribaza amaherezo y'ivyabo. Inkuru twateguriwe na Sulta Kaboyi.
Abanyeshuri mu mujyi wa Kigali bamaze ukwezi batiga abavuganye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko bahangayikishijwe n'uko bagenzi babo bo bari mu ntara bakomeje kwiga bakaba bibaza aho bazahurira mu rwego rw'amasomo
twebwe kumwepe nk'abantu bo mu cyaro bari kwiga mu ntara none twe ntabwo bamaze ukwezi kose biga twe ntabwo turajya ku ishuri ubu bazakurikiza ami twe tuzaruhukira rimwe nimba tuzakora ibizamini bimwe ntabwo turabimenye kusa dufashije natwe batufungura tukagerageza byo kwirinda asigaye tukiga amafaranga aba bari baratanze ababyeyi ubyenda n'igihe tuzagenda bakatugana mu zanandi kandi nayo twatanze tutare yigize biragoye pe
nubwo abavuka cyangwa bigira muri Kigali bahagaritse amasomo abo mutundi duce tw'igihugu ubuzima bw'ishuri bwarakomeje gusa nabo bakabahangayikijwe na bagenzi babo bati abari bamwe baganira n'ijwi rya Amerika biga mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata
hariyo bakuru bacu na barumuna bacu na bashiki bacu urumva turi kubasiga bashobora nabo kugira ibibazo bakongera bagasibira ugasanga birabadindije ntimba yo ntiyabura kubiharira hari ariko nyine turababwira ati nimwihangane akugira ngo cyambere n'ubuzima aho kugira ngo wige nta buzima wakora icyo usabwa n'ubuyobozi cyangwa n'abadufasha kwirinda
ni ibintu nyine twe ntabwo byadushimisha kuko twese tutari kwiga turatubaza kuba bagenzi bacu nibo barasigara inyuma turabasengera nyine tukabashishikariza no kwambara agapfukamunwa neza kugira ngo barusheho kwirinda je n'ejo bundi bazabafungurira basubire kwiga
baba banyeshuri abarezi ndetse n'ababyeyi bo mu mujyi wa Kigali nta n'umuramenye igihe abanyeshuri bo mu mujyi wa Kigali bazongera kwerekeza ku ntebe y'ishuri ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB gihumuriza abo babyeyi ndetse n'abanyeshuri kibamenyesha ko abo banyeshuri batazatakaza igihe cyabo Bwana Alphonse Sebaganwa nayobora REB by'agateganyo muri iki gihe
ntabwo turamenya neza ayo mashuri ya Kigali igihe azatangira kuko hakorwa ubugenzuzi n'inzego z'ubuzima rero mu gihe tuzamenya neza ngo amashuri ya Kigali azasukura kwiga ryari tuzahita tureba uburyo twa Justine Karenda tekereza ko tuzabashakira uburyo ibyo by'umwiru bitanu cyangwa se byenga uburyo bazabiyekipera uburyo tuzabyongeraho dushobora nko gushyiraho umunsi wa gatandatu bakiga amasaha umunani ya buri wa gatandatu birashoboka yuko umwanya waboneka tukagabanya ibiruhuko bagombaga gukora ibyo byose ni ibintu twareba icyashoboka tukagikora kugira ngo imyaka ikore ibizamini ya gatandatu n'iya gatatu n'iya gatandatu bazakora ibizamini kimwe
muri iki gihe abanyeshuri batagihura ibigo by'amashuri ndetse na minisiteri y'uburezi byashyize imbaraga mu gufasha abanyeshuri gukomeza amasomo yabo hifashishijwe ikoranabuhanga bamwe bo mu mujyi wa Kigali batakiga baragaragaza ko n'iryo koranabuhanga ritaboroheye ku buryo bahiruka amasomo bakiri ku ntebe y'ishuri
harimo nk'ubu bamwe harimo tutabifite yende nanjye ubu sinigira online nta n'ikintu nubwo ziyanda gutangira undi bushya biragoye gusa nyine badufashije badufungurira nafi
ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB cyumvikanisha ko kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga bitazasimbura ubundi buryo busabwe bwo kwiga umwarimu ari kumwe n'abanyeshuri
umusaruro birawutanga ariko ntibisimbura kwigisha imbonankubone nubwo byakozwe byafashije abana kutibagirwa byose ariko dutangiye abantu batangiye ntabwo nubwo baba barize tuvuge kontenti cyangwa se ibyigwa by'igihembo cya kabiri wabonye ko batangiye umwaka mushya kandi bari barize igihembo cya mbere ndetse barashoboye bamwe muri bo barashoboye no gukoresha iryo koranabuhanga mu kwiga iryo koranabuhanga mu kwiga rero rirafasha mu by'ukuri ariko ntirisimbura kwigisha imbonankubone
mu cyegeranyo cyari cyasohowe na minisiteri y'uburezi mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 cyerekanaga ko igihembwe cya kabiri kizasoza muri uku kwezi kwa kane abanyeshuri bagahita bajya mu kiruhuko bikaba bizwi ko abasoza umwaka w'amashuri cyane cyane abakora ibizamini bya tronc commun n'abasoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bo bazakora ikizamini mu kwezi kwa karindwi REB ikabibwira abanyeshuri batakiga muri iki gihe ko byose bazabihuza ku buryo nta mwaka uzabipfa busa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika
video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
urakoze Asunta
Juti mwese mkunda radi jwi da Ameriki vigani tuwa wateguri ye mwaka kanya wigaru kiengaha tuwashirimi ya bagenzi wa tuwagizuru haa mitegu wajama kuru tuwashikiri jeturi mungoza achu kwele kizwa cha COVID-19 tuwashirimi ya kani fasilke veyehu ya tufashiche kwekiranyi vigani ilo tuwa wateguri ye edigwema niwe ya bihagarari kuri mikromu alikumunanje fideni yongabo tuwaseze tu ifuruliza kugiribi heziza mubandanya kundi za radio ya anyu jwi da Amerika.